VOA. Imumva nijwi rya Amerika. Mwiriwe neza, ibiganiro bica kwijwi rya Amerika birabandanya turi kwigenekerezo ry'umunani kwezi kwa gatatu mwaka wa 2017 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Tukaba tuboneyeho n'akanya ko gukeza abakenyezi inkumi aho muherereye mwese mu Rwanda, mu Burundi ndetse no mu karere kose. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro kaze muri ibiganiro byo kuri umugoroba, ibiganiro twahariye cyane cyane umunsi mukuru w'abakenyezi.
Habaye inzara ukogwa ko cyane n'umukenyezi nk'umubyeyi, kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu, ni na twebwe turi mu burimyi cyane.
Uyo ni Deniza Nkurunziza, ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi mu Burundi. Amakuru twavuze ko duhariye umunsi w'abakenyezi ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika, umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu Burundi. Birori byo guhimbaza uyu munsi ku rwego rw'igihugu byabereye mu ntara ya Ruyigi, aho byitabwe na Denise Nkurunziza, umutemukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Icivugo cy'uno mwaka ni gukingira ibidukikije, inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi. Iyi nkuru tuyishikiriza twa mugenzi wacu Fidele d'Antoine Sabimana, yari yishikiye muri iyo ntara ya Ruyigi ahari kuhabera ibyo birori.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru bitiriye urumuri kiri ahitwa mu Budagi mu gisagara cya Ruyigi, niyo habereye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Mu mvura y'urudaca, abakenyezi n'abagabo baje kubashigikira basa naho batayumva kuko atabavuye mu kibuga ngo aje kugama canke ataye. Janvier Ndirahisha aserukira ihuriro ry'igihugu ry'abakenyezi, akaba kandi ari n'umushikiranganji w'amashuri mato mato ayisumbuye n'ay'imyuga, yagize icyo asaba abakenyezi afatiye ku civugo cy'uno mwaka.
Disabye abakenyezi n'abigeme bose ngo bahaguruke baharanira agateka kabo, bahiganirwe hamwe n'abandi mu bibanza bifata ingingo. Rimirije abagabo gushigikira abakenyezi n'abigeme mu iterambere, kuko ku mukenyezi azotera imbere niko ingo zizotera imbere nazo zigateza imbere igihugu.
Kubera icivugo cy'uyu mwaka ari gukingira ibidukikije, inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi, ihuriro rero ry'abakenyezi ryiyemeje kandi gukora ibikorwa bitandukanye byo gukingira ibidukikije, kugwanya inkukura mu gutera ibiti no mu guca imikobeko iteyeko ibyatsi, mu kurinda amashamba cimeza, mu kurinda imiriro ya nyakanga, mu gukingira inzuzi n'ibindi. Ibyo bizodufasha kugwanya inzara no kuzoraga abadukomoka ko isi nziza yimbuka.
Martino n'ivy'abandi umushikiranje w'abateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina, yavuze intambwe umurundi kazageze ko mu kwerekana ko ashoboye.
Abakenyezi baraserukiwe ku bice n'imiburiburi birenga 30%. Mu nama mpanuza jambo y'amakomini muri leta, mu nama nshingamateka na ngingo z'amateka, urugamba rwo kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane amabi yo gushurashunza abakenyezi n'abigeme ruramaze gutera intambwe ishimishije, igatuma abakenyezi barangura imirimo bajenjwe atagukebaguzwa. Ikigega cyo gufasha abakenyezi kuronga ingurane cyarashinzwe mu ntumbero yo korohereza kuronga ingurane batarinze gusabwa ingwati isanzwe idafiswe n'abakenyezi benshi. Abakenyezi barijukiye gukorera mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere, bigatuma byoroha kubigisha ubuhinga bushasha no kubakarihiriza ubwenge. Ubu bageze ku rwego rwo kwijukira imyuga yahora yihanjwe n'abagabo.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza niwe yavuze ijambo nyamukuru ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, aho yashimikiye ku ngorane umukenyezi agira mu gihe ateye inzara.
Mwarabonye ibihe biherutse yuko umwimbu utagenze neza, kandi umwimbu utagenze neza haba inzara ukogwa ko cyane n'umukenyezi nk'umubyeyi kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu ni na twebwe turi mu burimyi cyane gusumba abagabo bisigura ngo iyi bihe bitagenze neza mu gihugu umukenyezi arakogwa ko cyane uneza yacu nk'abantu turi mu burimyi nk'abantu turi benshi mu gihugu ni twebwe bo kwitwararika ibidukikije rero kubwe iki cyivugo nagira ndabasabe nk'abakenyezi tuze tubyitwararike gushikaho mu mwaka uza nk'ubu tuzokwirimbura tukaraba aho twagejeje ikivi mu bijyanye no kubungabunga isi yacu biraturaba
Suzanne Ngoma Ndonge aserukiye afiniwapu mu Burundi mu ijambo ryo yasabye leta y'u Burundi kwihutisha itegeko rigenga gutorana kugira ngo barenganura bigeme n'abakenyezi bashobore gutorana ku rugero rumwe n'abagabo bamwe mu bakenyezi birimizi bavuganye n'iji rya Amerika bavuga ko uyu munsi mpuzamakungu atacu babwiye kuko bawita uwabize abakenyezi bize nabo bavuga ko barakanya ko kwirimbura kugira ngo bakomeze urugamba rwo guharanira agateka kabo ku rubanza rwitabwe n'abategetsi banyuranye bari mu bashikiranganji abaserukira ibihugu vyabo harimo mu Faransa n'Ubushinwa abaserukiye amashirahamwe mpuzamakungu nka FINIWAP ONISIDA OIM na ActionAid Ruigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel tuve mu Ruigi tuje Bujumbura aho umunsi wahari umukenyezi ushitse mu Burundi mu gihe imiryango yugarijwe n'ubukene umenshi makuru ijwi rya Amerika Bujumbura mu Burundi aratubwira ingene vyifashe Eloge Willy Kaneza
Uri nguru ubere amashimwe na ubere ranawe
Ani kwibarabara rya kabiri muri karitsiye gituro zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura nyingiye cy'isaha imwe n'igice za gatondo umukenyezi Francine ndinze menshi ariko yoze ivyombo yongera naririmba Umusi uwo mupfasoni w'imyaka 30 afise abana bane b'imyaka iri hagati ya 14 akabareze n'umwana wa mukuru we w'imyaka 16 utangura hakiri kare cyane avyuka umuseke igihe cy'isaha 11 za gatondo nkigihe twashika kumuhaniwe twasanze yamaze kurungika ku ishuri babiri muri abo bana yari yamaze kandi no kubategurira icyayi n'utwo bagenda bafunguye ariko rero umusi wandinze menshi uracyari muremure Ahejeje gutegura ivyo mu rugo acaje kurangura ivyamwa mu isoko iri muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura nyene imbere yo kuja kubicuruza hagati mu Gisagara urwo rudandazwa yemeza ko ari narwo rumubeshejeho
Je mbonye kondo nsira so yabana naronge inzu amahera inzu yabandi cyashimira Imana kuno mayeho mburanye cyakwa se ni kurangura mvuye kurangura gacanza kudandaza muri vindi gacanshira ku kibanza ngasandadandaza ngacanvandereza ngacanereka ku kibanza abakiriya bambari ndabazana amafuringa bashira bakabahereza nibindi nibindi nibirato nakazi je muranore ivyo mbonye gusa cyo kunziza nkira so yabana n'ivyo mbora ndandaza kubera ndabo buzima bw'abana banje ko bwo babuneza geneza
ubona wunguka amafaranga ari kumose
icyo bivana ni soko kandi bivana n'abakiriya kundo bo babaje ijuronse vyose na urunga bibiri cyangwa bitatu urashimira Imana
iyo urungutse amafaranga menshi wunguka ngaha
menshi bitanu cyangwa bitandatu yaregiye nyubu itariki inzu iyo rigera narayaronga cyangwa mbara mwene nzu ndindire gatoya nkaza ndaterera ahantu ari igihumbi igihumbi na tanu nkaterera ahantu yamaze gushinga cyangwa muhamagaza nkamuhereza
Abana b'uwo mukenyezi bamufata nk'umugore mugabo kubera atacu bamuburana aka ni kamwe mu duhungu twiwe
yavuga nk'uko yo ari umugabo mu rugo kera ni nyina turonderiraasyo akatugura n'impuzu n'ibirato akariha n'inzu n'amashure kandi nta kimwe tumuburana niteka kuba imana yaturemeye umumama azi kurondera
abigemeho mu kibano nabo babona Francine ndinze menshi nk'icyitegererezo
novuga ko Francine ari umugore w'akarorero kuko urabye ubuzima mu Gisagara ukuntu bugoye wewe arahangayika akadandaza kugira ngo ashobore gusumira abana akongera akabigisha akabarihira inzu aratanga akarorokeza kubigeme umurabiye ko urabona yuko udashobora kuja gukora ubumaraya ahubwo ugakoresha ingufu iyo turonse abadufata mu mugongo abakenyezi natwebwe turashoboye.
Ibyo twari tumenyereye mu Kamenge abagore benshi bishinga ubumara muga wewe arazungurukana igiseke cy'ibyamwa akaronderera abana nta mwana wiwe yambara ibintu bicafuye nta mwana wiwe asega ararondera ubuzima bw'abana biwe no mu ijoro ajyama kenshi 23h ariko aramesurira impozo z'abana biwe kuko bakiri bato badashobora kumesa
nubwo ashirimagizwa uwo mukenyezi ntivyama bimworohera kuko ashika naha rya gatahe kiwe kose k'ibihumbi ijana
kwere kugira uronga amafaranga yo kujya y'abana uratigira nibirenge bigashuwa bageze nka saa 9 utararonga isho somera abana kanga ikakora kwabura amahoro kubara ubuzi abana ejo mukujya ku ishuri bazogenda bari iki ugatubwenga ukabura n'ijo ariko imana ubwanyu mwika ukabona imana irakuronga iki yabakiriya kuri baragushora uronga nerasi yo kujya ari giye n'umutayi wo ruhera ugahera pe gahera ariko kubw'imana urucubona imana kakorivyayo ukabona uraronsa amafaranga ya utari wizeye ugacuri kibanza cy'abandi ukacuri yanezo
muri zone Kamenge aho Francine ndinze menshi aba harabandi bakenyezi batari bake babayeho mu buzima butoroshe abasaba kudacika intege no gukoresha ingufu zabo kugira ngo bibesheho
wirongerana ni vyiza cyane unoza uratega amaboko y'abantu ngo nibo baguhereza bajya baje mu kimaraya bijya witaho ibintu by'abagabo aho za wiruka ngo ninagenda kwa kana akazumfasha uzo gufasha n'Imana yo mu ijuru uvuga gusa umwana w'umuntu yo gufasha uno munsi ejo akaruha ivyo aje kukurondera kwa kabirondera ejo akaruha cyambere cyo gukora ni gushira Imana imbere kizera ku wavuronga ihaje ubu byose Imana ibiku igufitiye n'Imana
umufaso ni Francine ndinze mesha saba leta gukora uko ishoboye kose ikaronza ifashanya abakenyezi batagira amikoro kugira ngo biteze imbere banateze imbere imiryango yabo umwe wese mu gisata cyo baragukoreramwo Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze Eloge umusi mukuru w'abakenyezi ushitse mu gihe mu ntara ya Gihanga na Rugazi abakenyezi babirimiza bidoga ko bahari kwa cane cane mu gihe cyimbura bagasaba ko hashingwa amategeko ahasha akogageso bavuganye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
ibiyanya bya Gihangana muzinda mu ntara bubanza biharugwa mu ntara Kamayimbo iyo ntara yo mu burengero bw'u Burundi irimwemo cyane igitegwa cy'umuceri mu gihe cirima abagabo n'abakenyezi babo bose barasohora isuka bagafashanya ariko hageze kwimbura bamwe mu bakenyezi bavuga ko batamenya iyo mwimbo wagiye aba bakenyezi bemeza ko bamwe mu bagabo baca baharika n'abakiri bato Ndayishimiye Honorata wo muri zone ya muzinda numwe mu bashinga intahe
nkubu kumukerugire were ngahanye mu musare basha nkubunye abari abagabo badoci bagira abagore benshi kukubera imbere ya myembe y'imiceri ama rero abagore bayirimye bace batahazira yoye bagaruke habinduru mungo basha amaze kubona mu nzu umugore mukuru yawurimye ntamenya niyo wimburiwe rero uwo mugore muto y'umuhabara niwe asigara wujya umugore mukuru nawe akacyataho ko akagaruka gucitasha agaburira abana
niyo nzima Cecilia umukigwate cya Gihanga yaratawe n'umugabo bamaze kwimbura umuceri aja kwibandira n'ubukiri muto avuga ko yisumamwo kugira we n'uruvyaro umugabo yamusigiye bashobore kubaho
jewe umugabo wanje yarantaye yaragiye afise undi mugore nkubu afise dufate afise nk'abagore batatu rero jewe kuvagiye yantanye inda y'umwana kugeze umunsi ntabwo aragaruka ngo aze tubane ubu nibanyaje nyene abana afise nje ndabaronderera je nyene nawe ntamenya ngo bararya canke ntibarya nuko mbaye uko ntanu mfise navuga ndaja kurima namatasha gusange ndakurondera byanse ko ndarondera duce turara gutyo
hari bamwe mu bagabo bigeze guharika kubera amaronko bakuye mu mwimbo w'umuceri ariko ubu basubiye mu rugo bigira Imana Desire w'Igihanga n'umwe muri abo bagabo asaba kwiyongezo yoranurano n'imizi agateka k'umukenyezi kakagarukirwa
nukuri ahi Gihanga iyi myimbo y'imiceri yeze abagabo benshi byari bakunda kubyiha bakaca bazaraza nande bagore abiba bafise bakuru bakabata nukuri uba bajakaca bitwatsa ngabakobwa ni benshi ngo ibiki n'ibiki ngo ariko barisazura nukuri muze murababariza muze murashika imbere kuri byo iyo ngeso gira bayigwanye je byeze arashise cyo kiyo ndagikora mugabo be masanza tanyungirimwo cyandabiheba
abajeje intwari bubanza bemeza kwico kibazo cabigina umwimbo na cane cane w'umuceri bagaca baharika kimaze igihe kandi kiraje ishinga batware Inosa Karambara umuhanuzi wa mustandaro wa komine Rugazi avuga ko bagerageza gutuza iyo ngeso yo guharika haba mu gahanura canke guhana
kenshi re nka twebwe nke batwituye turagerageza kubumviriza tugahanura ariko kitugora nuko iyo umukomye murabona ha ni kwihoro rya makomine 4 komine mubimbi komine mutimbuzi komine mpanda ni ire yaruga ziturimwo umukomye aha aca yirukaje handi ariko rero bunovuga ko biriko biragabanuka kubera manama zaraba n'inyigisho mbere twarumvikana n'abandi batware barongwandi makomine iyo ukoze ibyo kosa nkiri yahungiye yo baramudufatira bakamutuzanira tukamuhana mbere bamwe bari hanura
nabarongo ikigo kijejwe iterambere ryingo imiryango hamwe n'ikibano CDFC mufunyafunyo y'igifaransa bavuga ko bagerageza gutatura amatati yo mu miryango n'ibyo byo guharika birimwo odeta ndayikeje ahagarariye ico kigo muri komine Gihanga
yega mutatse nkawe tuhatuyaki mbere tena make aho mukenyezi aza yavuga yuko umwimbo arimanye n'umugabo yatwaye wose akawishora ntagenda kimweza no mu rugo amubwira yuko atakintu nakimwe yajezanye ko ibyo akeneye kubaza ujya kubibaza iwawe ko ari hafi z'amatongo mutati nkayo turashobora gutuma ko umugabo n'umugore bakicarana hama umugabo tukamwereka ko amatungo bafitaniye arayo nyine umugabo yamusanganye ko baba batamatongo hafise hanyuma tukabereka ko bakwiye gusangira umwimbo atavyo gusesagura kubera ari kuneza y'abana ari kuneza y'umuryango bagategura akazoza kabo n'akabana
abakenyezi bo mu gice cimbo mu ntara bubanza basaba ko kugira bibuke neza igenekerezo rya munani ukwezi kwa gatatu umunsi mpuzamakungu wabahariwe boronswe itegeko ribakingira mu ngo basaba ko ryojamwo ingingo ruhasha zotuma guharika biranduranwa n'imizi mu ntara bubanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika winaho ni mwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza. Muribaza muti mbega uno munsi Ntorere Kazoza tugiye kuyaga ibiki? Inyishu ni mukanyide.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Hari kwa 2008 myandagaro mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha barundi atewe kigikumu yarusha muri Tanzania. No munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'Arusha ico yamariye abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri. Pasteri Habimana n'umukuru w'umugambwe FNL iragirya gahutu n'umutumire muri kino kiganiro ndakora mu kici
ndabara mu kijenya kwa Jero
sango muri kino kiganiro
urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo kuri ni gutsindwa
urakoze ubu ni mutumire ni honorable Fenias Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodef honorable mwaramutse
amahoro neza
sango muri kino kiganiro
ego nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bikore kuba twumviriza
murakoze reka nje mperi wawe nyene uno munsi twovuga ko Arusha yamaze iki mu majambo make
amasezerano ya Arusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko Arusha yagarukanye umwizero hagati y'abarundi abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane za moko mu njyane za politike mu njyane z'intara Arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari abarundi bose Arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijemwo ubwoko bw'abatutsi ariko Arusha yatumye habaho 50 ku bahutu na 50 ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi no munze no bajejwe iperereza Arusha yaratumye Burundi busubira kwizegwa mwibuke bwigizego n'amakungu mwibuke aho twa Burundi inyuma Arusha bwarahebewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye kunzira nziza yikumvikana n'amadeni bari batwatu bari badufitiye turayahebye Arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye mu matora kuko urabizigira ntundi ingene zipangwa ntabahutu batanu bakurikirana ntabagabo batanu bakurikirana ntabahutu batatu bakurikirana ntabateze kujamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iyo Arusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu Arusha yari yaratumye hatunganywa imigambi mikuru mikuru yo kugwanya ubukene ahantu ubutanga karorero kimwe twita CCLP N2 tukavuga na cyane wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye uretse ko turi ko turabona muri kino gihe turi ko turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari kintu kiza cyane cyari gishyizanye umwizero mu Barundi kandi ari kintu twobana dufatira ko
cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byasubira inyuma ariko mbanze mpindukire kwa Pasteur Habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe Pasteur Habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze
arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cyambere nuko nkuko mugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe nuko yatumye umuja w'ibinja na bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza kicara akicarana na shebuja umututsi ibinja na bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze nuko no musi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi nabatwa baranywanye naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki arusha yarafaje kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga nta muhutu nta mutwa
utyarusha yakuyubuja
kuko yarafashije kugira ngo muhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze umuse kwa hazi mubiti mugisoda mubiki
n'icyambere
icyakabiri arusha yafashije gihambaye nuko mu byavuyeyo havuyeyo severe nahitarakora
irakora
havayo oya umugabo w'umushimo mushimira kugwa heje kurangura ntugashimira umuntu agitangura igikogwa gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi bazo yarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nki defender nabuze gitabara numunsi uri izina bazotwicara kamwe nabo twagwanya ahanshatse kuvuga ibintu bibiri saba tusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana saba hutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza urero severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense severe
wa mugwe wo gushira habona ukuri no kunywanisha barundi
uzosha hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana ku meza isentebe iri kwirakora urabona
uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatungo
ego urabona ibyo maze kurangura navuze umwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno munsi nta wanjya wangura Jerome urumututsi ndumuhutu wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasteur wa muhutu nanga twamututsi we icyo ni cyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura ntibyushwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyo uri bibazo ikiro ni kiza cyarusha
utico ni kiza cyane
mugabo arusha nayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko ho nyene ico mu
ndayikemo umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkandi pulsa kuri senkandi pulsa zaba utu nabatu
50%
ego 60%
ibyo sivyo none ibyo yavuze sivyo re
kandi avuze ko ari ibyo
nivyo
inicyo nkimwarusha jewe yuko muri constitution
uyinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye yarusha none nshakakumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko Jerome vugisha ukuri ari hamanga koko ubu ngubu washize ku meza kw'abatutsi ari senkani pulsa abahutu senkani pulsa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugirana nabikubwiye akura
kayikema
kugirana nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafeniyas jeset Ego, mpardo, yo, fenyas, mbavari, ukuremu. Mbavari. Urabi nubusaza.
Yalache.
Ubi mhuri, ubi mhuri. Frodebu. Na genera ito ye, nuzo na nituru. Nara ito ye, president adaye, bachaba mkubita kubuhomba. Nara muto ye, mugawa Frodebu, nara ito ingi. Kwa situ mfrodebu.
Frodebu ya wafenyas.
Ego, sinu mfrodebu aliko. Urufi chuje tuwa kwa aniriki, kuikura muri bika avuj. Iye, tumaze, na atuwe kujahawo na tukatoru mprezida, atuvugire, adukure mubuja. Wara wonyeko, nameza atanu wa muhae, nane.
Utileri chui ikema.
Ikyo na ikema rero ngeki nyakuba. Nuko Arusha, butu wagi wabu gati, imi inja na bitanu vash, duhutuko. Aba tuzi bati, ahubu gabu gamye, nuze metonde reserve.
Tushizeko akangonongono.
Akangonongono, kuti mutuwa kibijacho.
Bati nitunyuzwe.
Nitunyuzwe. Lera hongawa nchambo na yuko Arusha, na hara masezerano basi nye. Aliko, uruhande guiza, aliko nuruhande, rutari guiza, tuosuilamo, tukakosora, tukatosora.
Utugo ruhande gukunga niisha, igisi, awa hutu na batusi mugisirikare nirubi.
Tubanza kumvika na mbea batusi ni baangahe, mbea batuwa ni baangahe, wovu date ngu ni koopti. Umunamazi kukoopta, aragu hachansa kakuimu. Aragu hachansa kakuimu, mbawona batuwa. Kani mbonyewa. Nona abahutu woni bangahe muri ico gihe ko hari havuye iziri ya koro za Arusha zikazi Burundi zishitsi Burundi zabwirwa gushirwa imbere ya Barundi Abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution kihe iremeza kutugabura mu moko mugabo ntitwerekaho wo moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo Arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hazati nyamara abahutu banganuko abatutsi banganuko abatwa banganuko nge ntanga inyishu zibire inyishu ya mbere nuko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bwa moko mugabo mu gutora mwisandugu Jerome Torijwe Venias ijwi Habimana ijwi sibyo reka rero tubigabure 10 million dabita babarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota ethnic
nsubire kwa honorable Fenias Habimana amaze kuvuga ikintu anegura Arusha wewe nta kintu nakimwe unegura Arusha muri imyaka 16 yeze
jewe uko Arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye nibwirizwa nshingiye tugira ko uyu munsi ni Arusha ari byaye urumva rero byinshi nibiri ko negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gwo kurikiranwa neza ishigwa mu ngiro bivyare byasezeranywe ni kuvuga Arusha ni nk'umwana yavutse hamhageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma ari ibintu bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitagiye bishigwa mu ngiro wibuke ko Makaski wa mukenyezi w'umunyamerika arika kurikirenge bijya mu ngiro hanini nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi
ubwo raba ishyirwa mu ngiro
y'amasezerano bika kurikirana ku munsi ku munsi iki ni kintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gucyo abantu barashobora kwicara bakaraba utunenge twa turimwo mugabo ntiyicara umugumi kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfana nyagukira aya masezerano ya politiki abanye politike rero bategereje kuba bahari bose kugira ngo mukuyasuzuma neze barabe bose be bahari ntibazovuye ngo bajya ngo bari muri opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajyango nubwo batoza ngo tuzobandanye
Nturere kazoza
Icyo cyari gice cya mbere aho twari ko turabira hamwe n'abatumire icyo bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'icyo banegura mu gice kizokurikira tuzobabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga uturemi nshimire kandi na honorable Fenias Nigaba umuvugizi umuyobozi w'umugambwe sawa nyafrodebu Jerome Niyonzima nongere nkengurukira mwebwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mubanye no muvyanyu naho butaha
arakoze Jerome Niyonzima ni kiganiro ntorere kazoza bagenzire mukundi radijwi rya America ibiganiro twabateguriye uyu mwanya naha bigarukiye twaba tubashimiye mwese mwagize uruhara cyane cyane kandi twifuriza ubugira kandi umunsi mukuru mpuzamakungu kuba kenyezi nabigeme mu Rwanda mu Burundi ndetse no mu karere kose ibiganiro bica kuri rya America birabandanye.